ndoramutse ndabaheni kaze murano makuru hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ushikanganje ibyudukikije urimi n'ubworozi burabeshuza makuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ko mu Burundi hateye inzige umuyobozi mukuru burimyi mugo bushikanganje Jean-Claude Barushimana yavugiye mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri wa mbere bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura bari dogera ubukene n'idudwa ry'ibiciro ku bidandazwa bimwe batankarorero k'ibinyobwa bya Burundi nk'ifana isima ya Buseko hamwe n'isukari turafite na butane yandi nkino muri makuru kujanye n'amahiganwa ku makinga mwinga bw'ibyuma hari Serafina Kizimana kuri mikomere kumwe naho nera muco sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio
Ali makuru tuyahere mu gisata c'ubudandaji bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura bari dogera ubukene n'idudzwa ry'ibiciro ku bidandazwa bimwe batanga karorero kisukari ibinyobwa bya Burundi ifana hamwe n'isima ya Buseko abanyagihugu basaba inzego za leta gufasha mu yubahirizwa ry'ibiciro by'ibyo bidandazwa Eline Bernibigira yaciye mu bibanza bimwe
bonetse kimwe kindi kirabura
ibi byisukare yo ntuzi uko
bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko isimikorwa na Buseko isukari hamwe n'ibinyobwa bya Burundi nk'ifanta bitoroshe kuronka ko muri komune ya Ntahangwa bibaza nimba ibiciro by'ivyo bidandazwa leta yarabidugije
ibinyobwa nk'ifanta n'ukuri urashobora kugenda nko ku botike zitanu zitandatu ntuwigera uronka ifanta nawe yirose ugacyo usanga igugu igihumbi ibi byisukare yo ntuzi uko igiciro cyo bacaraduze cyane kitaradu ara usanga kigugwa truwa mire demire wisa urumva hose amabotike nta giciro kimwe gihari
ari 32 hariyo 30 muri leta namwe ari mwavutse kandi 24 n'amajana 5 yego yaraduze naye
eka no muri komune ya Mukaza ibintu bisa n'ivyifasha uko nkuko abanyagihugu baho bavyigana bati kimwe kibonetse ikindi kica kibura
kivisima navyo habuze kimwe n'ikindi kica kibura niyo mvyo genda gute isukari je no handa igura demire 5 mugo bigeze matruwa mire twa mire aring je sinzira ringora na hit
tenki bado cha mafana ndabona ari kibazo toroshe nkwaraze nk'indwe yo stafana nziza kibazo na cyisukari nyana nuko nyana no ngiye kwigura usanga itsimbye ahibonetse ntani naho gasanga atayi hari
abanyagihugu basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ibiciro by'ivyo bidandazwa byubahirizwe
twe rero twashaka gusaba leta kugira idufashe ko ari ivyo bintu bicungere kugira igiciro kiguma ari cyakindi nyene kuko leta ntiyadugije ibiciro
nasaba uko byoboneka cyangwa kadumuco wabyo kuno bibura
Biza mbona byose bira uko byahora imisi yahera
ibiciro bya leta ku mufuko w'isima ya Buseko n'amafaranga y'amarundi 224 n'amajana 5 igiciro cy'ifanta naco n'amafaranga 700 mu gihe igiciro cy'ikiro cy'isukari ari 223 by'amafaranga y'amarundi
tugushimire Erini Bere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu byozi bw'uburimyi bidukikije n'ubworozi bw'intara nako ya Karusi barahumuriza abarimyi ho kuva kuri wa kane uza abazoronswa ifumbire sinzoba tohana Jean Severin harongo ubwo buyobozi amenyesha ko kuva kuri wa kabiri abarimyi botonda ku biro by'amakoperative n'amaposita biri mu makomine kugira bari hamahera yarasigaye ngo bagombore iyo fumbire waduca baronswa amatike bazokwerekana mu kwironswa mu mazone barimwo akaba ari mu gihe bamwe bari ko aridoga ko igihe cyo gutera ibiharage n'izindi mbuto nk'isoya kiriko kirarengerana binemezwa na bamwe mu bafundi b'indimo aranaremesha kandi abafise amatike yirima ry'agatasi kaheze kwa zoronswa ifumbire co kimwe n'abandi ku mazone hakaba hamaze gushikanwa iyo fumbire kuko uwo muyobozi abashikiriza mu itangazo giwe ushikanganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi burabeshuza amakuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ko mu Burundi hateye inzige mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa mbere umuyobozi mukuru w'uburimyi mugo bushikiranganje Jean-Claude Mbarushimana akavuga ko bamaze kuronka ayo makuru baciye barungika abahinga ku musozi Gakungwe muri komine Kabezi basanga n'ibihori bisanzwe bimenyerewe mu kiyaya Cimbo bitandukanye n'ibivugwa mu karere tumwumvirize
umuntu yakwiragije ayo makuru avuga ko ari bya bihori bije kurya utwo umwene gihugu yabiri yakuya kuko byibonekeza mu gihugu ca Kenya Sudani y'Epfo Eritrea na Ethiopia. Muri ya numbere yo kwa mahafi abenegihugu ubushikiranganje bwidukikije uburimi n'ubworozi bwaciye burungika vuba abajejwe bisata byo gukingira ibiterwa abahinga bo mu kigo cy'ubushakashatsi izabu bacu bakorana n'ubuyobozi bujejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi bwo mu ntara ya Bujumbura bakwana kandi n'abaserukira intwaro hamwe n'abakozi bakurikirana abenegihugu umunsi ku munsi kugira birabire uko ibintu byifashe ku rubuga abahinga bashitse ku rubuga basanze hari bihori ariko vyitwa amazina atandukanye bivanya n'imvugo y'intara zimwe zimwe ivyitwa ibisimba nkenyeye ibidogeza canke yohoro ivyo bihori rero babisanze ku giti ku mutumba gakungwe muri komine Kabezi bikaba bisanzwe bimenyerewe kuboneka mu kiyaya cimbo ku biti cane cane vy'ibinyeshamba vyitwa ibibonobono ikivura hinda rimwe na rimwe no mu mirima aho abahinga basize mbere batanze n'impanuro kubijanye n'ukuntu ubirwanya bisubiye kwibonekeza mu kubitora n'iminwe bagaca babiturira canke bakabihamba mu kinogo c'imetro imwe kuri imwe bagaca babifurira ivyo bihori rero babonye n'ubwoko bw'ibihori bisanzwe bisimbagurika birangwa n'urusukirane rw'amabara akurikira ayo muhondo icatsi gitoto itukura n'iryirabura bikaba mbere binuka ubwoko bw'ibihori bwobwo ntiburibwa n'abantu dufatiye kuri ayo makuru yose abahinga basanze ku rubuga ubushikiranganje bwidukikije uburimyi n'ubworozi bagomba bufate kano kanya kugira bubeshuze rero ayo makuru amaze iminsi aca ku rubuga ngo rukana bumenyi ubwo bwoko bw'ibihori buri ku rubuga n'ibihori bisanzwe biba mu kiyaya cimbo ntabwo bisa bisana n'ibihori byateye imirima mu bihugu by'akarere nka Kenya, Sudani y'Epfo, Eritrea na Ethiopia.
Ushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha kandi kwikorwa cyo kuriya amafaranga y'umwavu w'ikizungu nishwagara yirima kizotangura kuri wa gatatu tariki 12 kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo.
Ubu naho bukaba kandi busavya bene igihugu kuguma ku kivi mu kwitegurira neza irima ry'urushana bamenyesha kandi ko cakiringo cyo gutora ifumbire kizotangura kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 12 Ruhuma umwaka w'2020 ku bazoba bahejeje kuriha amahera asigaye icyo bita soro busaba kandi ko abayobozi b'ibiro bijejwe bidukikije uburimi n'ubworozi mu ntara abajejwe intwaro ko bofashanya mu gukurikirana itangwa ry'umwavu kugira ngo iki gihe cirima kizogende neza.
Ku isaha zitandatu n'iminota 34 hano makuru yabandaniza mu gisata c'umutekano ikiziga c'umurovyi caratowe kumweha w'uburovyi wa Rumonge nk'isaha 11 zirenga ku mugoroba w'uyu w'Imana amakuru atangwa na Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi hakemezwa n'igipolisi mu Rumonge avuga ko uwo murovyi yarasanzwe ararira ubwato iyo kiyaga kiruhuriwe akaba yazimiye kuva ku mugoroba w'uyu wa gatandatu igihe yibira ariko aroga abajeje intwaro muri komine Rumonge bakaba baciye batanga uruhusha rw'uko murovyi yofubwa ngo kubera yatanguye kononekara nk'uko Gabriel Butoyi abivuga. Tukiri mu gisata c'umutekano umuntu umwe yarishwe arashwe uwundi arakomereka mu muji wa Magara muri komine Bugarama intara ya Rumonge ku mugoroba w'uyu w'Imana mutanteri uyo komine co kimwe n'uburongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge baremeza ayo makuru bakavuga ko umwe muri batatu bagirizwa ubwo bugizi bwa nabi yaciye hagarikwa ubwo nyene kugira ngo amatohoza atangure ino nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Buracha kugacana yandi mu nkino.
Amahiganwa yo gusiganwa ku makinga mu Burundi hatangura gutunganywa mu mashirahamwe agizwe n'imigwi 15 aho ababa ba mbere baca bahiganwa mu higanwa ryo ku rwego rw'igihugu bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe ry'inkino zo gusiganwa ku makinga mu Burundi. Patrick Arnaud Igumugabo hamwisha ko ababa ba mbere mu higanwa ryo ku rwego rw'igihugu ariwe baca baserikira u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu idonido mu bucana yandi nkino twateguriwe na Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Inkino zo gusiganwa ku makinga mu Burundi arizo bita cyclisme mu rurimi rw'igifaransa ziratunganywa ku amezi abiri aheze n'amashyira hamwe y'izo nkino zo gusiganwa ku makinga mu Burundi aho abaronka amahigwe yo gutahukana ibibanza vya mbere baca bahiganwa mu ihiganwa ryo kugwego rw'igihugu nk'uko bishikirizwa na Patrick Arnaud y'umugabo arongoye ishyira hamwe y'inkino zo guhiganwa ku makinga mu Burundi
rya mahiganwa bakugwego kwa club ama club yonye nakitunganiriza amahiganwa kaza barahiganwa kwezi cyaje kumeza bi. Uravye nyene club yari yose itunganije. Muri kino kiringo imigwi ko kwita kwiri mu ishira hamwe y'igusigana n'amakinga imaze gusaba gukorana na Federation Burundaise de Cyclisme ni imigwi 15. Mugasi novuga ko rebo bonye ne banyonga makinga. Hariho n'indi migwi mugabo iba ari migwi ikora mugabo ugasanga ntiraza kugira isabe kwinjira mu ishira hamwe y'igusiganwa ku makinga. Twebwe ihiganwa kwa twatunganije ridashobora gusiba nirihuza iyo migwi yose bita championnat national.
Uwo inga mu nkino zo guhiganwa ku makinga ashikiriza ko ababa ba mbere muri iyo higanwa ritunganywa ku gwego rw'igihugu aribo baca baserukira Burundi mu mahiganwa atunganywa ku gwego mpuza makungu
twebwe mu jana federation cyclisme tujeje guteza imbere makinga mugabo ico twitwara kagos nuko tugira equipe nserukira igihugu nayo mu kwigira twateguye iyo championnat national ababa ya mbere nico dukuramwe abagira umugwi serukira igihugu ku buryo bazabaragira ama formation ihimeje mahiganwa bakaduserukira mu mahiganwa mpuza makungu
ubukene bwa makinga akija mbere hamwe n'uburyo bwo gutunganya amahiganwa atandukanye ngo ni zimwe mu ntamba myizi hanze abakina inkino zo guhiganwa ku makinga nk'uko Patrick Arnaud y'umugabo abandanya abishikiriza
intamba myinshi zikunda gushira mu ishira mu cyclisme ni kubera urukino rwa cyclisme rusaba uburyo bwinshi ku buryo usanga no kuorganiza amahiganwa yago bigoye bisaba ingufu z'abantu benshi kugira gushobora ikinga ryiza mpuza makungu ushobora gukoresha uri nk'umubandi ushobora gusanga ikugwa nk'ibihumbi bitaratu vy'amayero izo ni nk'imiliyoni 12 z'amarundi izindi ntambamye dukunda kugira nuko bigoye kwitaba amahiganwa mpuzo makungu kusanga iyo ucyoganiza nk'iganwa rimwe ugasanga ntibera mu gihugu iwacu bibera handi hantu bigasaba amatike y'indege bigasaba uburyo bwinshi nta mugasanga abantu benshi ntibarumva kamaro ko kwitaba ayo mahiganwa
nubwo biruko waramunsi ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa ku makinga mu Burundi ashikiriza ko bafadikanije n'ishyirahamwe mpuzo makungu ry'izo nkino batunganya buri mwaka inyigisho sho kubamenyereza b'abarundi mu ntumbero y'uguteza imbere inkino z'uguyiganwa ku makinga mu Burundi
tukiri mu cyigisata c'inkino migwi 3 uri mu bibanza bya mbere gihiganwa hage mu cicaro ca mbere Primus League yaratakaje inkino zo kundwigira 20 iryo higanwa umugwa musonga TFC uri mu kibanza ca mbere watsinzwe bitsindo bibiri ku busa na Vitalo FC mu rukino rwa kinwe ku munsi wa gatandatu ku kibuga Intwari umugwi wa Flambeau du Centre uri mu kibanza cha kabiri onganije kuruno w'Imana busa kubundi na Lydia Ludique ukibuga Ingoma mu ntara ya Gitega ukibuga urukundo Ingozi umugwi wa Message Ngozi imbere y'abarorezi babo banganije gitsindo kimwe ukindi na Atletico Musonga TFC niyo ikiri mu kibanza cha mbere n'amanota 39 mu gihe Ngozi City hariyo ya nyuma n'amanota 18 umuserukizi bw'igihugu c'u Burusiya ngo kiriteguriye gushigikira Burundi mu matora yimirije byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'userukira ico gihugu mu Burundi mu kiganiro ya hayo minsha makuru kuri uwa mbere mu gice gihugu cyo ko cibuka umunsi wahariwe ubuserukizi bw'igihugu c'u Burusiya waserukira ico gihugu havuga ko bashimishwa nuko imigenderanire yifashe hagati ico gihugu hamwe n'u Burundi isanganiro tugaruke kuri ya nkuru ijanye n'umutekano umuntu umwe yarishwe arashwe undi arakomereka mu muji wa Magara muri komine Bugarama intara ya Rumonge ku mugoroba huyu w'Imana mustaneri w'iyo komine cyo kimwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge baremeza ayo makuru bavuga ko umwe muri batatu bagirizwa ubwo bugizi bwa nabi yaciye hagarikwa ubwo nyene kugira ngo amatohoza atangure Jean Pierre Misago
amakuru atangwa na bamwe mu baba ku Magara akemezwa na Jean Sheman Rakiza mustanteri wa komine Bugarama avuga ko abantu batatu bambaye bisanzwe bafise nakagunira bashitse aho ku Magara inkisa ha 10 z'umugoro wa kuri uyu w'Imana bashitse baratsa abantu babiri babasanze aho bicaye imbere y'inzu y'umwe muri bo irimo utudandarizo kumweha w'uburovyi wa magara nkuko abari bahari babivuga. Celestin Ndabashinze yagemwe nayo masasu mu mutwe no mu gikiriza yacikaniye mu nzira anyarukanywe kwa muganga ari kumwe na mugenzi we yakomeretse ku kuboko. Abapolisi n'abasirikare bakorera ku magara baranyarutse gutabara barafata umwe muri batatu bo bakoze ubwo bwicanyi yo bava mu kinama mu gisagara cha Bujumbura ariko bandi babiri baracika batwaye n'inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov izingwa bari bitwaje nkuko OPS 2 Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonga bivuga akamenyesha ariko ko amatohoza kumva n'imvano y'ubwo bugizi bwa nabi ariko aragenda neza. Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro.
Tugushimire Jean-Pierre Misago mu gisata camagara y'abantu abantu bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 nibo bagenda n'indwara y'intandara mugi Burundi bifatikanya namakungu mu guhimba umunsi muza makungu hari wintandara muvugize ubushikanganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Bosco girikwishaka hamwisha kindwara itangaruka mbifise iyo mugwayi yafashe imiti neza Ivette Nijimbere.
Ibyimba byo mu bwonko ukujya inyama z'ingurube zidadetswe neza nimwe mu bishobora gutuma umuntu agwara indwara y'intandara nkuko bivugwa na muganga Jean Bosco girikwishaka. Iyo ndwara hanini iva ku rukurikirane rw'abagwaye indwara mu miryango aho akanahakana k'iyo ndwara itandukira
ukwa intandara ntiyanduze uwundi twa iyo ndwara y'intandara yandura kubera mu muryango hari habari bayikwaye ukuntu yavutse bigoranye hanyuma twavutse canke akagira ikivyimba mu mutwe canke nkabimwe twavuga ushobora itsindi ngwara zishobora kuyitera.
Abagwayi b'intandara kandi ntibafatwa nk'abandi mu kibano aho muhinga mu vy'inyifato aratubwira ingaruka bibagira ko
kisi ntandara bo kubera yuko bijya tanumwe shobora kuvyumva bagira bati ni bintu agwayi nk'igisigo canke ikindi cyamushikiye canke bamuteye amahembe n'ibindi gusa biba byamushikiye.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aranamenyesha kandi ko mu gihe umugwayi w'iyo ndwara afashe imiti neza iyo ndwara itagira ingaruka n'imwe kuri we. Akamenyesha ko naho imiti y'iyo ndwara izimbye ishobora kuboneka hakoreshejwe agakarata ka leta gakoreshwa mu kwivuza.
Tangi iyo miti irazimbye turavye igiciro cyayo ariko twaragerageje gushiraho uburyo bwotuma iyo miti ishobora kuca ku rugero ko hasi na cyane cyane muri ivyo bigo tanzwe bivura izo ngwara z'abafise ingorane zo mu mutwe kandi n'abasanzwe bakoresha y'amakarata yo kwivuriza ko nk'iy'abakozi ba leta canke kajya kabarimye sindi z'abigenga ziraheza zigakoreshwa kugira abagwayi bashobore koroherezwa bashobore koronka.
Aho ni mu gihe ibitigiri biri hagati y'ibihumbi 200 na 300 by'abarundi aribo bagwaye iyo ndwara nayo ibigo bivura iyo ndwara hanini akaba ari ibigo bifasha abagwaye indwara zo mu mutwe ndetse n'ibigo biri hagati mu gihugu aho ni mu ntara za Gitega na Ngozi navyo nyine birimwo abaganga banonosoye ibijanye n'iyo ndwara.
Tugushimire Ivette Nijimbere mu gisata ca politike mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza barashima umubano mwiza urangwa mu banyamigambwe haraheze hafi amezi atanu umugambwe CNDD FDD basigura ko hari amashirahamwe atatu yafashije mu kwigisha no guhuza urwaruka ngo migambwe itandukanye. Buramateri wa Bubanza nawe nyene akamenyesha ko hari kandi n'ihuriro ry'abarongoye imigambwe n'abarongoye intwaro ryafashije muri uwo mubano mwiza. Umugambwe CNL nubwo bashima basaba ariko kutunenge tumwe tumwe dusigaye natwe nyene twotorega umuti Specialitas Kabanyana.
Abanyagihugu twavuganye bahurikiye mu migambwe itandukanye nka CNDD FDD IPRONA FRODEBU FNL CNL n'iyindi bamenyesha ko umubano ari mwiza muri kino gihe hagati y'abanyamigambwe bakanashima amanama n'impanuro abarongoye intwaro bagiye baratanga. Uburongoye urwego rw'imbonera kure mu ntara ya Bubanza asigura ko uwo mubano mwiza wavuye ahanini mu kwitanga kw'amashirahamwe atatu akoranye urwaruka akigisha ibijanye no gukinga amatati akongera agatanga impanuro ku rwaruka ruhurikiye mu migambwe yose ikorera muri ino ntara ya Bubanza. Ayo mashirahamwe ngo ni Senape, BRTP hamwe na Akor nkuko Metode Kuwimana arongoye urwego rw'imbonera kure mu ntara y'Ubanza abivuga. buramatari wa bubanza Nobis Terence Butoyi aravuga ko hari numugwi wamaho ugizwe n'abarongoye imigambwe bose hamwe n'abarongoye makomine ikibazo cyose cyo kwaduka ngo kivugirwa muri uwo mugwi kikabona gutorerwa umuti atavyinshi birononekara mu mugambwe SNL nabo barashima intambwe umubano mwiza no kwihanganira mu bya politiki ugeze ko Alexis Manirakiza arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara arasaba ariko kutunenge dusigaye twotorega umuti ngaha aravuga ko ingoro y'umugambwe SNL imusigati no mu rugunga muri komine Gihanga abarongoye ayo makomine banse ko zugururwa zokurugurwa nazo ngo zigakora nk'izindi aho ni mu gihe abarongoye ayo makomine abiri musigati na Gihanga bo basigura ko basibinje ibikorwa byo kugurura izo ngoro z'umugambwe SNL kuko ngo batari babimenyeshejwe Specialitas kabanyani bubanza hadiyo isanganiro
tugushimire Specialitas kabanyana ni na hano turangije makuru twetwa bateguriye nshimire mwe mwese mwarakumara dukurikirana nshimire Serafina Kizimana yatumye amajwi abashikira Francine ndiyo kubgayo yarahagararikiye onera muco ne yabashikirije ndabifurize umuhinga mu mwiza
Yeah, I need a